mwumve ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa mbere itariki 3 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tubibutse ko mu Burundi tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo kuri metero 25, 31, 41 ku mugoroba naho mukatwumvira kuri 19 na 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3. Ikaze mwese mu biganiro byo kuri Nosa.
Tumefurahia kuja hapa siku ya leo. Tumekuwa na mchezo mzuri kati yetu Kenya na Burundi, na tumefurahia kwamba ilikuwa ni mchezo mgumu sana.
Uwo ni Kibichuma Mockman kizigenza umugwi w'abakinyi baserukiye igihugu cya Kenya, aho bari bahejeje gutsinda umugwi w'igihugu cy'u Burundi mu nkino zahuje abashinga amateka n'abakenguza amateka b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Imikino yarayibaye mu Burundi. Inkuru hamwe niyerekeye bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Goma bariko barashwanyagura ivyapa vyabiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu bakabita n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye kaze. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise?
Uraho Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Turahera muri Leta Zunze za Amerika. Ikiziga cya George Herbert Walker Bush yahoze ari perezida wa Leta Zunze za Amerika kuva kuri wa mbere kiza kuba kiri mu ngoro y'inama nshingamateka ya Amerika i Washington DC kugira umukuru w'igihugu agira 41 asezererwe ubwanyuma. Abategetsi hamwe n'abanyagihugu bifuza kumwunamira ubwanyuma bazohabwa ko karyo gushika ku munsi wa gatatu. Bush yitabiye Imana muri Leta ya Texas, aho yarasanzwe aba ku mugoroba ku munsi wa gatanu afise imyaka 94 y'amavuka ahitanywe n'ingwara. Bush yararongoye Amerika ikiringo kimwe gusa kuva mu mwaka w'1989 gushika 1993. Ku munsi wa gatatu azosomerwa kandi inkuka y'imisa yo kumwibuka muri katedrale i Washington DC izokurikirwa n'ifubwa ryiwe ku munsi wa kane mu itongo ryateguwe ahasanzwe hari library imwitirirwa muri Leta ya Texas. Ibiro by'umukuru w'igihugu White House byatangaje ku munsi wa gatandatu ko Perezida Donald Trump aramutsa iki gihugu ashobora kuzoja kuri ayo maziko. Indege yo mu bwoko bwa drone ya Leta Zunze za Amerika yarishe umukomanda akomeye w'umutalibani mu manuko bwa Afghanistan. Ibyaciye intege uwo muhari urwanya ubutegetsi muri ico gihugu. Abategetsi ba Afghanistan hamwe n'abatalibani ejo kuw'Imana bamenyesheje ko uwo mukomanda yishwe azwi ku izina rya Mullah Abdul Manan. Bavuga ko yicanywe hamwe n'abandi bane bari kumwe nawe ku munsi wa gatandatu muri district ya Nawzad mu ntara ya Helmand. Amakuru yavuye mu muhari w'abatalibani avuga ko Manan yari nkaburamatari wabo muri iyo ntara ya mbere mu bunini muri Afghanistan yagenzurwa n'abatalibani, kandi urupfu rwiwe rwabaye uruhombo runini kuri uyo muhari. Intara ya Helmand izwi nk'umuhora ukomeye w'urudandazwa rw'ibiyayuramutwe, kandi Manane niwe yagenzura urwo rudandazwa kugira haboneka amafaranga akoreshwa n'abatalibani. Icyo gitero cyabaye hari ayandi maraporo avuga ko Leta Zunze za Amerika zateye amabombe menshi muri Afghanistan mu mezi 10 ya mbere y'uyu mwaka w'2018. Igipolisi muri Israeli cyasabye kumushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu hamwe n'umutambukanye wiwe Sara bahanwa ku byaha byo gutanga ibiturire n'ibindi byaha bagirizwa. Ibisabwa n'igipolisi bishingiye ku matohoza cyakoze mu ntumbero yo kumenya nimba hari uburusho bwahawe ishyirahamwe Bezek rije ryo gutuma tumana ko amakuru muri icyo gihugu cya Israeli kugira rivuge neza kandi rihe ishusho nziza umushikiranganje wa mbere. igipolisi kivuga ko hari vyemeza bituma uwo muryango ufatirwa ibihano ku byaha byo gutanga ibiturire ukunyuruza amatungo hamwe n'ibindi. Netanyahu yagiriza igipolisi kwizongingo zafashwe kandi zongera ziratangazwa n'imbere yuko amatohoza atangura. Mushikiriza manza wa mbere wa Republika muri Israeli niwe azofata ingingo nimba Netanyahu azofatirwa ibihano. Igipolisi cyaramaze gusaba ko umushikiranganji wa mbere hanwa ku bindi byaha bibiri byo gutanga ibiturire. Ibyagirije by'ibiturire byaravuzwe kandi no kuri Sara Netanyahu bifatiye ku buzima bwiwe burenze urugero abayeho hamwe n'inyifato yiwe yo kwishyira hejuru n'ubwibone aregwa. Ingaruka mbi z'ubushuhe buterwa n'ihindagurika ry'ibihe ntizari bwigere zishika ku rugero rigeze ko ubu. Ibyo byashikirijwe n'umukuru arongoye mu rwishyira hamwe mpuzamakungu ni ushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'ibidukikije Patricia Espinoza igihe hatangura ibiganiro ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe ejo ku munsi w'Imana mu gihugu cya Polonye. Intumwa ziserukira ibihugu bishika amajana abiri zikoraniye mu gisagara cya Katowice mu bumanuko bwa Polonye mu biganiro bizomara indwi zibiri bitumbereye gushyira mu ngira amasezerano ku ihindagurika ry'ibihe yatewe ko umukono i Paris mu mwaka wa 2015. Abatiye umukono kuri ayo masezerano bemeranije kugabanya ibyuka barungika mu kirere hamwe no kugabanya ubushuhe ku rugero rwa degre Celsius ziri munsi ya zibiri kugera mu mwaka wa 2030. Ihindagurika ry'ibihe ryaravuzwe no mu nama yahuje ibihugu 19 kuri 20 bitunze kurusha ibindi ku isi yabereye i Buenos Aires muri Argentine, aho abakuru b'ibihugu babyitabye bemeranije gukingira ibidukikije. Leta z'Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cyonyine cikuye muri ayo masezerano.
Urakoze ya Louise ku makuru udushikirije. Naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Burundi, ihiganwa gisiganwa ry'imiduga Rally du Burundi y'uyu mwaka w'2018 ryari ko ribera mu ntara ya Gitega na Ngozi ryaraye rirangiye. Mu miduga 11 yatanguye iryo higanwa harangije imiduga 5. Umuyobozi w'ihiganwa avuga ko iryo higanwa ryagenze neza naho byagenze uko. Ibindi kuri inkuru Jean Bosco Ndarurinze.
Iryo higanwa ryo gusiganwa n'imiduga Rally du Burundi 2018 mu rurimi rw'Igifaransa rigira 2026 ryatanguriye mu ntara ya Mwaro muri komini ya Nyabihanga. Kuri uyu wa gatandatu ribandaniriza igitega. Kuri uyu w'Imana ryabandanirije mu ntara ya Ngozi. Igice cya mbere cy'isiganwa cyabereye muri zone ya Mivo muri komini ya Ngozi, ikigira kabiri kibandaniriza mu kiyaya cya Vyegwa muri iyo komini nyene inyuma y'umutaga. Naho imiduga yari ku rutonde rw'ihiganwa itarangije yose, ihiganwa ryagenze neza nk'uko adonegamiye umuyobozi w'amasiganwa abivuga. Negamiye atubwire vyatumye iyo miduga itarangiza ihiganwa.
Rero iyi Rally du Burundi y'ibihumbi 2018 ikaba yagenze neza, twaritunganije amahoro kandi irangiye neza. Ego abatanguye iyi rally twatanguye n'imiduga 11 mugabo no munsi hashoboye guheza imiduga 5 kuko myinshi naho benshi babibonye yashoboye kuza guhiganwa. Ikintu twakoze nuko iyo miduga twayiharu uruhusha rwo kubandanya uru rukino mugabe imiduga yahejeje vite muri iyo 11 ni miduga 5. Imiduga yaronse ikibazo ci hari miduga hari wagize sanganya, hari umuduga wagize ingorane mekanika, rero n'indi yapfuye uno munsi mu ibarabara iri kwirahiganwa.
Imodoka itwagwa n'uwitwa Momo niyo yatabukanye ikibanza cya mbere ku izina rya ekipaje ya Momo Rally Team. Momo avuga ko gutsinda muri urwo rukino ari imigisha y'uwahiganwa.
Twakoze neza cyane, piste zari nziza hose, Gitega, Ingozi twagerageje.
Akantu katumye muri mushobora kurusha abandi muvuga mu kinaga inyanyuro mwakoze naka
muri rari ushobora kuvuga vraiment ni chance vraiment mais bon twagerageje
ubujeje gutunganya isiganwa y'imiduga mu Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ico bisunga mu gutanga amanota
classima ya hari ingene bigenda duharura hari amabarabara twa twabateguriye bacamwo hama tugaharura umwanya bahakoze rero muri amabarabara yose kungene tubigenza turaharura umwanya bagiye barakoramo muri amabarabara tukasha duteranya mu mpera tukaza tubona uwashoboye gusumbya abandi hari rero n'abadakurikiza amategeko bakinjira bagatangura arari hakiri kare cyane bakayiheza bateje abo tuhora tubaha ibihano bakaronka amapenalite mu buhanwa ko muri rari uwarengejeho nk'umunota cyangwa amasegonda umunota tumuhana amasegonda 10 gucyo gucyo niko tuzaza turabigenza
Adone Gamiye abwira abakunzi b'urukino ko gusiganwa n'imiduga biboneka ko ari benshi cyane ko mu mwaka ugiye gutangura hazotunganywa ayandi mahiganwa ku rukino rwaheruka ku magenekerezo ya 5 na 6 mu kwezi kwa 5 uyu mwaka icyo gihe yabereye mu ntara ya Ngozi mu bibanza yabereyemo kuri uyu w'Imana imodoka yitwa Valerie Bukera niyo yatahukanye ikibanza cya mbere Bukera akaba ari mu bahiganwe bagize ikibazo cyo kurangiza ugo rukino Ngozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe n'amakuru ya video kuri telefone igendanwa
naya bona nte
biroroshye cyane Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa 5 ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika
mu masegonda 60
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika Bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara cya Goma muri Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo bagenda bashwanyagura ivyapa vy'abiyamamaza amatora y'umukuru w'igihugu bakabita bavuga ko ari ukwerekana ko barambiwe n'amajambo y'abanyepolitike atagira ibikorwa Claude Ganza Munyamagana aratubwira ibindi
Hirya no hino mu mujyi wa Goma urahasanga ivyapa biriho amafoto y'abakandida baba bahatanira kuyobora igihugu n'abiyamamariza kujya mu nteko ishinga amategeko Haraho abaturage batangiye kubimanura bakabishwanyaguza bakabinyanyagiza aho babonye hari abavuga ko bibabangamiye
idisha ni bucapo sabiko na biongola binatuletea vraiment shida sana ndani ya vila
biriya n'umwanda barabijugunya hasi bikadutera umwanda mu mujyi wa Goma nkatwa kuri parikingi turakubura buri kanya buri mukandida avugane n'abantu be bigaho bakwiye kumanika ibyapa byabo naho batabishyira bamenye aho bakwiye gushyira ibyo byapa byerekana ko biyamamaza bisanga hasi bikibuze yongera bimanike bye kugaragara nk'umwanda rwose ni umwanda ariko nyine guverinoma yemeye ko ibi byapa bimanikwa kuko bitazamara igihe kinini dore ko ibyo kwiyamamaza byatangiye hari abavuga ko n'uburyo byamanitswemo butubahirije itegeko n'amabwiriza bigenga amatora
avant la campagne électorale y'avait déjà des photos avec des numéros affiché avant la campagne et quand on pose la question la
mbere yuko igihe cyo kwiyamamaza kigira hari abari bamaze kumanika ibyapa biyamamaza biriho na nimero bafite kandi wazubaza seni ikakubwira ngo nibyo natwe turabibona ariko ntacyo twabikoraho nawe rero isa nk'idakora kuko ubundi yagombye gukurikiranira hafi buri gikorwa ariko kandi n'utandukiriye agahanwa akaba yanavanwa ku rutonde aho twamenya ko seni ikora akazi kayo neza ariko ubundi irarebera gusa byabaye bya bindi ngo ni ugukora amatora kinye Kongo Société civile mu mujyi wa Goma ivuga ko hari hamwe abaturage bamaze kwirukana biyamamaza bakabavugiriza induru nk'ikimenyetso cy'uko amagambo yo kubareshya bayarambiwe
ya même des candidats je me dis on a suivi de près il y a des candidats qui sont victimes
hari abakandida turabikurikirana babigiriyemo ingorane mu gihe biyamamazaga bakirukanwa bateye amabuye Ibuhene na Majengo ubundi w'abagore bamwirutseho mu isoko rya Birere bamutera imyanya kuko yaravuze gusa uwashyigikiye niba se abaturage birirwa ku bakandida bakabatera amabuye urakeka bizagenda bite ku ifoto yabo hari aho bigera bakavuga ngo ugarutse gukora iki kandi wowe ubu baturage barahumuse kandi bazobatora n'uwo batatora Bwana Justin Mwanatabu wo muri Société Civile mu mujyi wa Goma asaba ubutegetsi kugendera ku mategeko no gushyira imbere inyungu z'abaturage. Abashinzwe kubahiriza amategeko ntibabikora. Ibyo bituma buri wese yitwara uko ashaka kuko azi ko ntawe ugira icyo amubaza. Mu bihugu bigendera ku mategeko utinya no kujugunya isashe aho wiboneye, bavuga ko amategeko akomeye ariko nta mategeko nyine. Gusa ibi byubahirizwa aho amategeko yubahirizwa. Abanyepolitike mujye mudufasha, ubutegetsi bugira intego zabwo, ntabwo ujya ku butegetsi nta ntego. Mudufashe rwose murica sosiyete yacu, birababaje. Mukeka ko tubarwanya ariko siko biri. Mushaka ubutegetsi ariko muzirikane ko abaturage bakeneye kubaho. Kuri iki cyumweru nibwo ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru hamwe n'inzego z'umutekano batangiye kugeza ibikoresho ku masite y'itora atandukanye. Muri byo harimo ubwihugiko, imashini z'itora n'ibindi bikoresho nkenerwa. Komisiyo y'amatora yavuze ko bizagira ku itariki 7 ibikoresho byose byamaze kugera habugenewe kugira ngo amatora azabe nta kirogoya. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio y'Amerika.
Banyanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1692. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 995 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Umwanya w'inkuru ya sport n'imikino twateguriwe na bagenzi bacu mu karere k'ibiyaga binini, duhere mu Burundi. Evariste Nzikobanya nka arayadushikiriza eyo mu Burundi.
Kuri w'Imana niho hatangura nyezi na mu gisagara cya Bujumbura inkino zihuza abashingamateka n'abakenguza amateka baturuka mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Habaye inkino zitandukanye ku bibuga bitandukanye, ku kibuga cy'ishure nderabigisha NS muri komine Ntangwa. Habereye inkino zibiri mu rukino rwa netball. Mu rukino rwa mbere hatanye mu mitwe Uganda na Tanzania. Abashinga amateka n'abakenguza amateka ba Uganda batsinze aho muri Tanzania amanota 35-18. Urukino rwa kabiri rwahuje Kenya n'u Burundi, ni Kenya yatahukanye intsinzi y'amanota 30-26 y'u Burundi. Aho ni ku ruhande rw'abagabo. Muri volleyball ku ruhande rw'abagabo nyine habaye inkino zibiri ku kibuga cy'ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama. Tanzania yatsinze Uganda 3-1, Burundi butsinda Kenya 3-1 nyene. Volleyball ku ruhande rw'abigeme inkino zibiri zabereye ku kibuga cya Parke Nkuru y'igihugu kiri muri zone Rohero ya komine Mukaza. Abashinga amateka n'abakenguza amateka b'abakenyezi bo mu gihugu cya Tanzania batsinze abo muri Uganda 3-1. Mu rukino rwa kabiri naho abarundikazi batsinze abanyakenyakazi 3-2. Mu mupira w'amaguru naho nyine habaye inkino zibiri kuri uyu w'Imana ku kibuga citira umuganwa Rudoviko rwa Gasore kiri hagati mu gisagara cya Bujumbura. Igihe cy'isaha 8 hatanye mu mitwe imirwi y'abashinga amateka n'abakenguza amateka bo mu bihugu bya Tanzania na Uganda. Umugwi wa Uganda niwo watahukanye intsinzi ya 2-1. Urukino rwa kabiri wahuje abashinga amateka n'abakenguza amateka b'ibihugu by'u Burundi na Kenya. Abanyakenya batsinze Abarundi ibitsindo 2-0. Ijwi rya Amerika yegereye umwe mu bakinnyi b'inama nshingamateka na nkenguza amateka y'u Burundi, Denis Karera, rimubaza ingene yakiriye gutsindirwa imuhira. Kubwiwe izo nkino si izo gutsindana, ahubwo ni izo gukomeza ubucuti hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko.
Nk'uko mubizi, intumbero y'izi nkino si higanwa nk'uko twogita higanwa, ariko ni uguteza imbere no gushigikira imigenderanire myiza hagati y'ibihugu bigize uyu muryango w'umwe bwa Afurika y'ubuseruko. Umuntu aravye rero urukino ingene ruheje kugenda, nubwo twatsinzwe igihambaye twakinye nk'abavandimwe, twakinye nk'abamaze kunywana no kuvuga yuko intsinzi ya mbere ni ingene urukino rwagenze ubundi bwobwo inkino zisigaye ziracari nyinshi dufise abakenye benshi twariteguye bikwiye imikenyero twakoreheje uno muzi twayibonye ahabaye agahaze twahabonye tuzokosora nta kibazo nta nkeka ko izindi nkino zisigaye tuzozitsinda kandi turavyizigiye
ku ruhande rw'abakenya karakanya muneza bajije kurunka intsinzi kizigenza w'umurwi kibicuma Morkman yabwiye ijwi rya Amerika ko bagiye kwitegurira inkino zisigaye kugira batahukane igikombe.
Tumefurahia kuja hapa siku ya leo, tumekuwa na mchezo mzuri kati yetu Kenya na Burundi, na tumefurahia kwamba ilikuwa ni mchezo mgumu sana.
Kibicuma avuga ati urukino duhije gukina n'u Burundi ntigwari bworoshe naho twarutsinze. Twakinye n'umurwi ukinira ku kibuga cyawo, ariko twakoresheje inguvu nyinshi kugira turutsinde. None turanezerewe gutsinda ukundo munsi, biduha inguvu n'icyizere ko n'inkino zikurikira tuzogira byiza. Imigwi ya Tanzania n'Uganda n'imigwi ikomeye kandi twama twakinye, tugiye kwitegurira bihagije.
Tutajikaza, tutachukua mechi moja kwa wakati wake.
Inkino zihuza amanama nshingamateka na nkingu z'amateka yo mu bihugu bya Afrika y'Ubuseruko ziriko zibera i Bujumbura mu Burundi zigira icenda kuva ubwo rwego rushingwa. Ibihugu by'u Rwanda na Sudani y'Epfo nizo bitazitaze, bitegekanijwe ko zizosozerwa ku igenekerezo ya 11 kuno kwezi kwa 12 Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Ubonaho n'umwanya w'amakuru ya sport n'imikino mu Rwanda, mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda ayagishikiriza.
Mu mukino w'intoki wa volleyball ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino y'umunsi wa gatatu muri championnat y'icyo cy'ambere ku makipe y'abagabo. Ikipe ya Reg Volleyball Club yatsinze ITRC Karongi amaseta 3 ku busa mu mukino wabereye i Karongi. Kuri stade ntoya y'i Remera habaye imikino ine. Kaminuza y'ubukerarugendo UTB yatsinze Kirehe Volleyball Club amaseta 3 ku busa mu mukino watangiye isaa 6. Kirehe Volleyball Club y'umutoza Jado Diye Bagirishya uzwi nka Jado Castar ikaba itorohewe muri championnat. Mu mukino wakurikiyeho watangiye isa 8 yatsinzwe na Gisagara Volleyball Club amaseta 3 ku busa. Mu mukino wa gatatu ikipe ya ITRC Ngoma yatsinze APR Volleyball Club amaseta 3 kuri 2. Guhera isamuya z'ijoro byari amacuma acanye hagati ya Gisagara Volleyball Club na Kaminuza y'ubukerarugendo. Gisagara yabanje gutsinda amaseta 2 ya mbere, Kaminuza ya UTB nayo itsinda 2 ndetse yegukana n'iseti ya 5 ya kamarampaka. Vincent Dusabimana uzwi nka Gasongo, kapiteni wa Gisagara Volleyball Club, asanga gutakaza uyu mukino byaratewe no kwirara.
Ni mache navuga ngo dutunguye twe nka ekipe ya Gisagara kubera ko twatangiye neza tubakina abiri ku busa, twumvaga tugiye kugitina 3 ku busa rwose ko ubanaga ibintu byose twayemekirije, ariko nyine nk'uko mu Kinyarwanda bacu umugani ngo wabona bari babiri umwe wayigiza nkana, tubise nyine dutakaza ku muta wa nyuma. Ariko navuga ngo ni cyigisho kuri jyewe, ni cyigisho ko tugomba kwirara ubwo nagize twagiye tubivuga. Amakipe duhanganye arakomeye kuko ugeranyije ko twari tumeze twumvaga amakipe zombi kuratsinda igihe cyose, ariko nk'ubu ngubu badutsinze ni mu ntangira shampiyona. Je navuga ngo ahubwo ni icyigisho cyiza kugira ngo tubone ko twitegura ino shampiyona, navuga ko ikomeye.
Ntawavuga ko wenda habayemo amakosa mu musimburize.
Mu by'ukuri buriya umutoza agira ashoye kandi ashoye turanayubahiriza, kandi nanone hagati yacu abakinnyi twese tujye dufite amakarita atandukanye no gukina butandukanye. Je navuga yuko nta kibazo giye kuba ngo usimbuze. Ubonaga ekipe muri rusange twageze ahantu muri ari gihasi. Je kinatekereje gikomeye nuko nabonaga twize gutsinda ikibi byoroshye. Ariko yitibiyo ifiranyokewe byibaza gutsinda ikipe cyo Gisagara byibuze nayo kae ikishimira insinzi wabonye ko baragira ngo twenge igikombe. So rero yitibiyo ya yarifite inyota nyinshi twebwe twumvaga bivuze ko ro ariko muri ariti jahashi kubigarura itabyanga.
Reka tunyarukire mu mukino wa triathlon utaramara igihe kinini utangijwe mu Rwanda. Uyu mukino ugizwe n'inyabutatu ikomatanyije umukino wo koga, kwiruka n'amaguru no kunyonga igare. Mu mpera z'icyumweru gitaha i Kigali hazaba irushanwa rya duathlon, aho abakinnyi bazasiganwa biruka ku maguru no ku magare. Ibisobanuro bigendanye n'iri rushanwa turabigezwaho na Alexis Mbaraga, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa triathlon mu Rwanda.
Tariki 16 z'ukwa 12 ejo bundi tuzakora umukino nyine wa duathlon. Twifuza ko uzaba identité mu gihe wa Kigali kandi ukabangaruka mwaka. Turifuza rero ko abantu batangira kumenya umukino wa duathlon uko umeze kandi bakanawitabira ku bwinshi. Ndetse ejo bundi bizaba ari nko gukora uburyo bwigerageza kuko mwaka utaha ishyiramo mpuzamahanga ryatwemereye ko tuzakora irushanwa mpuzamahanga rya duathlon hano mu mujyi wa Kigali. Bikaba rero dushaka ko abantu bagenda bamenya icyari cyo bamenya uko umukino kinwa ndetse natwe bwashye kujya tugerageza ubushobozi tugende dufite n'uburyo n'ubumenyi kuba uyobora
Diatron ya Kigali harimo kwiruka hakabamo no kugenda ku igare ese intera bazanyura mwari mwari determina cyangwa se muracyari muri preparation
twayishyizeho urumva n'ubundi hazaba hivuriranye n'umunsi wa CAF Friday musanzwe hano muri Kigali no kuvuga ngo ni inzira n'ubundi isanzwe yo kuva hano kwa Rando Gishushu hariya ku nteko kugera hariya kuri convention ukiye kuri ambasade y'Abaholandi ugagera no tuzagera no mu mugi kubera ko amagare azakora ibirometero hafi 30 n'ubwo ngo ashobora gukora inshuro nk'ebyiri hanyuma amaguru ho bazakora ibirometero 5 bwa mbere hanyuma inshuro ya kabiri bakora none ibirometero 5
Mu mpira maguru ejo ndi kwa gatatu amakipe abiri ahagarariye Rwanda mu marushanwa yo guhatanira ibikombe bya Afrika ku maclub azakina imikino yayo kwishyura mu kiciro cy'amajonjora y'ibanze Mwirushanwa rihuza amakipe yabaye mbere iwayo ikipe APR FC izahura na Club Africain mu mukino uzabera kuri stade mpuzamahanga y'Irades muri Tunisia Mukura Victory Sport izahura na Free State Stars yo muri Afrika y'Epfo kuri stade Huye Butare Mwirushanwa ry'impuzamashyira hamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika mu mikino ibanza yabaye kwa gatatu y'icyumweru gishize ku mpande zombi amakipe yari yanganyije ubusa ku busa yari Claude Munyandinda I Kigali
aho ni naho duhereje ibiganiro byo muri kino gitondo nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabashikirije turashimiye mu mwese mwaduteze amatwi n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye na Fatuma Kalalari Masi yamfashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka mugira umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.